harimo umuceri hamwe umuceri upfuye mu kaca turi mibigori ayo umuceri umwaka ntawo hari kubera amazi yabaye make
uruhumbu uyu munyagihugu ariko arasigura ko yagize gwavuye ku rugomero rwo kuvomera umuceri n'ibindi bitegwa rumaze imyaka irenga 10 rutaruzura gwabwirizwa kubakwa ku ruzi kajeke mu kiyaya caranda mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi abanyagihugu baharimira umuceri barerekana ingene gwasenyaguritse n'urugomero rwabumotse rutarahera kubakwa naho ibikorwa bya mbere byo byari byatanguye
urabona ikibazo kusima cyatangira cyari isugumye cegera hepfo hagati na hagati kiramanyuka umusuna wari ugifashe urabomoka
imirimo irenga amahegitari 1000 niyo yahahombeye beneyo baringa 10,000 bavuga ko inzara igiye kubica
agahombo karimo rwose kwa tutari umuceri nkuko byahora bikwiye
mwembe tushaka kuhomba keterige ko abantu bashaka kurima badahombe kigakano bashaka kuronka amazi agenda neza teregite mirimi karonka amazi
ngo twabuze n'amazi ruzi ngahagwa arapfuye amazi nta turonka urishibe mu muce hanyuma karabana kanwa gatirana nk'ubu bo dufashisha kuko nk'ubu tumerewe nabi cyane amafumbire arazimbye
umustantiro wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza hari byaya bya Rugunga Gihungwe na Busongo hasanzwe harimwa cyane ibitegwa by'imiceri n'ibigori byari byagenewe kuvomerwa n'ubwo rugomero amenyesha ku ruhombo ruzokora ku banyagihugu benshi Leopold Ndayisaba asaba leta kugarukira kuri abo banyagihugu
turano kubara rizogwa cyane cyane muzi ko komine Gihanga isanzwe irima igitegwa cy'umuceri aho rero hose tubakoresha amazi mu gihe atacokogwa turano yuko umurimyi agiye kwikorera amaboko igitegwa cy'umuceri ntushobora kugikora utafashe deni kuzosubiza amadeni kizobingorana n'ubusuma bushobora kuba bwinshi kuko mu gitegwa cy'umuceri isaba abakozi benshi nuvuga ko abantu benshi bahatorera koyoko bakaja gukora muri iyo mirima tukatwiyumvira tuti none boca babaho gute
aho umukuru w'igihugu yagendere ico kibanza kuri uyu wa gatanu perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amafaranga arenga imiliyaridi 13 y'amarundi ariyo ikigega ca leta cahahombeye yashizeho umugwi w'amatohoza kugira ngo ukuri kuja habona maze abanyuruje amatungo ya leta babihanigwe kubwiwe agahombo abanyagihugu bahagiriye kabwirizwa kwishugwa n'abari bajejwe ico gikogwa yamenyesheje ko atawo bitaniye n'ubunyonyezi ibiturire canke kunyuruza amatungo ya leta naho atatomoye neza ko abarimyi bazoshumbushwa yabijeje ko hatazobura igikogwa yategetse ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo ntigitume abarimyi bicwa n'inzara ubwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka w'2009 amashirama 3 ajeje inyubako harimo Etamuko na Bitico Pacific yabwirizwa kuba yabujuje mu myaka 3 ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwaheruka guhagarika ivyo bikogwa maze bunemeza ko ayo mashirahamwe yananiwe no kubahiriza amasezerano. Cyclave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.